Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu makuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe na Angela Fideni yo ngabukaze mu biganiro byacu.
Hari ibibazo by'imitungo kuri iki gihe twibuka ku nshuro ya 2022 twakongera tugashyira imbaraga mu buvugizi icyo kibazo rwose kikazarangirira burundu.
Uyu ni Jean-Pierre Dusingizemungu, umuyobozi w'ishyirahamwe ryitaho abarokotse ihonyabwoko mu Rwanda Ibuka, rivuga ko mu gihe u Rwanda rugiye kwibuka ku nshuro rivuga ku mu gihe u Rwanda rugiye kwibuka ku nshuro ya 2022 ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi. Inkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye, harimo inama ku mutekano w'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nukleye ihuza abakuru b'ibihugu byo ku isi iza kurangiza ibikorwa byayo uno munsi wa gatanu ngaha i Washington DC, n'incandago kuri Ebola muri Guinea. Turayagaruka ku mukanya gato w'icyane. Duhere ku makuru ajanye n'akarere k'ibiyaga binini. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rimenyesha ko kwagira ibyaha kw'abahoze ari abasirikare bakuru mu Rwanda mu rubanza rurimo amahinyu ari akarorero kikoreshwa nabi by'ubutungane mu mugambi wo kugeramira ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2016, Sentare Nkuru y'igisirikare y'i Kanombe yaciriye Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara yafashe akaruhuko ko mu zabukuru imyaka 20 n'umwe n'imyaka 20 mu munyororo. Bagirijwe ko bakokeje umugumuko kandi batosegaje isura y'igihugu. Sergeant Francois Kabayiza yafashe akaruhuko ko mu zabukuru yaciriwe umunyororo w'imyaka 5 yagirizwa guhisha ivyemezo. Abo bantu ko ari batatu batangaje ko bazokunguruza. Daniel Bekele, umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika, avuga ko abategetsi b'u Rwanda bafise uburenganzira bwo gukurikirana abakoze mu by'ukuri ibyaha bigeramira umutekano. Ngo yamara kuvyerekeye abo bantu batatu bahoze ari abasirikare, nibigaragara ko ubutungane bwakoreshejwe kugira bunumye abanebagura ivyo leta ikora canke imigambi yayo. Asaba abategetsi ba leta y'u Rwanda gutohoza badatevye ivyagirizo vyo gufata abantu bunyamaswa no kujuragiza ivyabona hamwe no gushira imbere intaha bakoze ayo mabi. Izo manza za nyuma ziri mu manza zitari nke z'abahoze ari abanywanyi canke bashigikiye umugambi uri ku butegetsi mu Rwanda, Rwandan Patriotic Front. Ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko biri mu mugambi wa leta y'u Rwanda wo gukandamiza abanebagura leta canke bikekwa ko bakorana n'imigwi y'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu canke hanze y'igihugu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahayagije intambwe zikomeye ibihugu byo ku isi byashitse ko ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nuclear. Perezida Obama yemeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gukorana n'amakungu mu twigoro two kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda biri mu bubiko no gucungera umutekano wavyo. Mu ijambo yashikirije abategetsi b'ibihugu byo ku isi barenga 50, Perezida Obama bakoraniye mu nama ku mutekano w'ibigwanisho ruhonyanganda n'ubuhinga bwa nuclear i Washington. Perezida Obama yavuze ko ibihugu bitari bike vyakuyeho uranium na plutonium vyari bihinguwe cyane, vyari bifise mu bubiko. Plutonium na uranium bihinguwe cyane bikoreshwa mu gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Perezida Obama yatangaje kandi uno munsi wa gatanu kw'amasezerano yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'igihugu cya Iran yagize akamaro. Mu ijambo yashikirije mu nama y'abategetsi b'ibihugu bitanu ntabanduka bigize urwego rw'ishyirahamwe UNIGER kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi n'igihugu cy'Ubudagi ku munsi ugira kabiri ari wo wa nyuma w'inama ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda, Perezida Obama avuga ko kubandanya gushyira mu bikorwa amasezerano n'igihugu cya Iran bizosaba kubandanya gukorana n'amakungu. Inama ya kane ari nayo ya nyuma ya Perezida Obama ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanisho n'ubuhinga bwa nuclear ibaye mu gihe hari amakenga akomeye ku by'uko abagwanyi b'umugwi witwa Leta ya Kiyisilamu bashobora kugira ibitero bakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda n'impungenge ku migambi ya Koreya ya Ruguru yo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Intumwa ikomeye ya Koreya ya Ruguru yabwiye itororokanizo ry'amakuru Reuters ku munsi wa gatanu ko abategetsi ba Koreya ya Ruguru bazobandanya umugambi wabo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile ballistic, mu kuvuga ko ikigobe cya Koreya gisa n'ikiri mu ngwano. Ku munsi wa kane, Perezida Obama yaragiranye imibonano itari mike n'abategetsi batari bake amasaha makeyi mbere y'amakuru y'uko Koreya ya Ruguru yagerageje iyindi misile ballistic. Yarabonanye na Perezida wa Koreya y'Epfo Park Geun-hye Ushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Japani Shinzo Abe kugira abaganire ibibazo bitegwa na Korea ya ruguru inyuma y'uko ico gihugu kigerageje mu kwezi kwa mbere ibigwanisho ruhonyanganda na misile ballistic. Abantu bagera ku 108 mu gihugu cya Guinea bakingiwe Ebola barakingiwe mu ndwi iheze. Muri bo harimwo abantu 182 babonwa ko bashobora kwandura iyo ndwara kurusha abandi kubera bashobora kuba begeye abantu banduye iyo ndwara. Ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Muri rusangi ibiro vy'ishyirahamwe OMS muri Guinea bimenyesha ko abantu barenga 1000 bashobora kuba baregeye abantu banduye Ebola bakaba baramenyekanye barakurikiranywe n'abajejwe ubuvuzi. Ishyirahamwe OMS riko rishyira mu ngiro umugambi wo gucandaga abantu bose begeye abantu bafise Ebola. Ishyirahamwe OMS riko rifasha abaganga n'abakurikirana indwara ya Ebola hamwe n'abajejwe gutanga inyigisho ku vyerekeye iyo ndwara muri Guinea. Gusubira kwiyadukiza kwa Ebola guherutse kuba muri Guinea kwibonekeje mu bantu 8 n'abantu 7 bahitanywe n'iyo ndwara kuva mu kwezi kwa kabiri. Bamwe bwari ubwa mbere. Ivyo biba kuvishira hamwe OMS ritangaje ko Ebola itakirangwa muri Guinea ku itariki 49 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2015. Radio ya America Washington DC program y'ibiganiro byacu tubashikiriza imisi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri Radio ya America kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Radio Video America i Washington DC amakuru mu karere tuyahere mu Rwanda aho umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge Kigali yategetse ko Madame Rose Mukankomeje aba arafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kubera uburemere bw'ivyaha ubushikiriza manza bumukurikirana ko ibindi kuri inkuru twumvirize Eric Bagire w'ubusa.
Uyu muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije mu Rwanda REMA, Madame Rose Mukankomeje ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitatu: ubufatanyacyaha mu kumena amabanga y'akazi, gusebya inzego za leta no gusibanganya ibimenyetso. Ubushinjacyaha buvuga ko Madame Mukankomeje yabangamiye iperereza kuri ruswa yavuzwe mu itangwa ry'amasoko mu karere ka Rutsiro. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yaho bwana Thomas Murenzi wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa karere ka Rutsiro atawe muri yombi, hari abantu barimo Prudence Bisamaza bagiye mu nzego z'ubutabera bashaka kunyura mu nzira zose zishoboka ngo bamufunguze. Uyu Bisamaza ushyirwa mu majwi wemeraga kwishingira Thomas Murenzi afitanye isoko ndarema ryo kugenzura amashashi yinjira mu gihugu. Ubushinjacyaha buvuga ko igihe bwakoraga iperereza bwumvirije telefone ya Bisamaza na Mukankomeje. Mubwira umucamanza ko bwumvise amagambo Bisamaza yavuganye n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije REMA bituma ibyo bwashakishaga butabigeraho uko bikwiye. Amwe muri ayo magambo bwumvishije umucamanza ku itariki 30 z'uku kwezi haraho Mukankomeje agira ati: mwese muri kuri map bari kumviriza telefone yawe, bari kuri coding, barimo barashaka ibihanga ibimenyetso byose baragufite. Ibyo wakoranye na dafu wa karere byamenyekanye, bari abantu basaze iby'ubujura babihaguruki. Mana yanjye, niyo telefone uyihindure bireke, ntabwo azapfa ntacyo azaba. Ubushinjacyaha buvuga ko icyaha cyo gusebya inzego za leta Rose Mukankomeje yagikozaho yabwiraga Bisamaza kuri telefone agira ati: bari abantu basaze, bari abantu iby'ubujura babihagurukiye, bari kuri coding. Bwemeza ko Mukankomeje mu biganiro na Bisamaza kuri telefone yitaga basazi abakozi b'urwego rw'umuvunyi. Uregwa ibyaha byose arabihakana. Kukumena ibanga ry'akazi avuga ko atari kumena ibanga ry'akazi adakora. Mukankomeje avuga ko yasobanuriye inzego zose ko adakora mu butabera no mu muvunyi akorera REMA mu gihe iperereza ritabereye mu kigo akorera. Umuyobozi mukuru wa REMA ntahakana amagambo yafatiwe kuri telefone mu ijwi rye, avuga ko yaragamije kubuza Bisamaza gukomeza gukurikirana abantu bashinjwa ibyaha bya ruswa. Ku cyaha cyo gusebya leta, Mukankomeje avuga ko yakoresheje imvugo yereka Bisamaza ko ibyo yavugaga ari ukuri, ashaka ko ubutabera bukora akazi kabwo, ko kubijyanye n'abasazi yashakaga kuvuga abajura, abangiza, abanyereza umutungo wa leta. Kubera uburemere bw'ibyaha bumukurikiranyeho, kuba yaraburiye Prudence Bisamaza ko bamwumviriza agatoro ku butabera no kuba bufite impungenge ko nawe ubwe yatoro ku butabera, ubushinjacyaha bubiheraho busaba ko Mukankomeje yabafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 uregwa ariko we yavugaga ku mwirondoro uzwe nk'umuntu wakoreye leta igihe kirekire kwadashobora gucika ubutabera yasabaga kurekurwa by'agateganyo mu gihe gisatira iminota 30 umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yasuzumye ibivugwa n'impande zombi yaba mukankomeje ndetse n'ubushinjacyaha nta numwe waruhagarariwe urukiko rwavuze ko kuba mukankomeje yaremeye ko yavuze amagambo ubushinjacyaha bufata nkase bya leta ari impamvu ikomeye yatuma bafunzwe kuba kandi yarabwiraga bisamaza kuri telefone amugira inama yo guhindura simukadi ngo badakomeza kumwumviriza kandi amusaba guhura nawe imbona nk'ubona akamubwira ibyo nawe yabwiwe nabumvirije telefone urukiko ruvuga ko bivuze ko hari nibindi perereza ritagezeho umucamanza yavuze ko kuba uyu muyobozi mukuru warema yaraburiye bisamaza bigatuma atoroka ubutabera hagishakishwaho yakuye amagambo ko yumvirizwaga kuri telefone nyuma y'ibyo byose yategetse ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Urakoze Eric kuri iyo nkuru mu Rwanda kandi ishyirahamwe igitabarokotse honyabwoko ibuka rivuga ko mu gihe u Rwanda rugiye kwibuka ku nshuro ya 2022 honyabwoko ryakorewe abatutsi rirajwe ishinga nuko abarokotse honyabwoko batarahabwa indishyi nabo batsinze mu manza iyo shyirahamwe rinavuga ko rifise akazi gakomeye ku guhangana n'abafata minenegwe hamwe n'abahakana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu menyesha makuru wacu Asumta Kaboyi niwe yaduteguriye iyi nkuru
Umuryango ibuka uratangaza ko mu gihe u Rwanda rugiye kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 22 uhangayikishijwe nuko abarokotse batabonye ubutabera bunoze Perezida w'uyu muryango dusingize Mungu Jean Pierre yabwitangazamakuru ko kugeza ubu hari abacitse ku icumu batigeze basubizwa imitungo yabo batsindiye mu nkiko gacaca
ariko hari n'abacitse ku icumu bagira ibibazo byo kubona n'izurangiza rubanza basanga haracyarimo kuruhanya kugira gute ibyo rwose kumvaga byakorerwa ubuvugizi buhagije kugira ngo byoroshwe abantu bahabwe uko ubutabera kuko iyo umuntu atabonye ubutabera n'ibindi bibazo biziraho hari ibibazo by'imitungo kuri iki gihe twibuka ku nshuro ya 2022 twakongera tugashyira imbaraga mu buvugizi icyo kibazo rwose kikazarangira burundu ibibazo birebana n'imitungo abana bashaka kugiraho access ugasanga ntibabishobora kubera ko hari abandi bayigaruriye cyangwa se n'imitungo y'abatsinzwe mu manza ubona ko hari amayira asigaye ariho muri iki gihe yuko igurishwa rwihishwa kandi yari ikwiye kuba hari aho ishyirwa ikazana kurishwa no mu birebana no guhangana n'ingaruka twabuze tuvuga
mu minsi ishize komisiyo y'umwe n'ubwiyunge yari iherutse gutangaza ko kutishyura abacitse ku icumi imitungo yabo yasahuwe mu gihe cya genocide biri mu bidindiza ubumwe n'ubwiyunge iyi komisiyo ivuga ko mu gihugu hose habaruwe imanza zirenga 8,000 zabangije imitungo ya bagenzi babo zitarishyurwa iyi komisiyo yagiye ishyiriza imanza mu byiciro harimo izirenga 5,000 z'abaturage batsinzwe muri gacaca bangije imitungo ya bagenzi babo ariko bikaza kugaragara ko ari abakenenya kujya badashobora kubona ubwishyu hagaragaye kandi imanza zigera ku 1,000,000 abashinzwe kurangiza imanza badashyiramo imbaraga ngo bazirangize hagaragaye n'izindi zirenga 200,000 banyiri ugutsindwa bagaragaje ko bafite ubwishyu ariko bakinangira kwishyura Umuryango wibuka utangaza ko hari abantu benshi bagiye bakatirwa n'inkiko gacaca ariko bagahita batoroka ubutabera ibuka kavuga ko umuntu utarishyuye imitungo ye cyangwa wacitse ku icumu wahemukiwe ariko wamwiciye agatoroka ubutabera icyo gihe ngo uwo muntu abatarigeze abona ubutabera ibuka kandi yabwiye abanyamakuru ku Rwanda rugiye kwibuka ku nshuro ya 22 mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo hakigaragara ingengabitekerezo ya genocide Perezida wibuka agasaba za kaminuza ziri mu Rwanda kugira uruhare mu guhangana n'abapfobya genocide
muri iki gihe tuba dutegura kwibuka ni naho n'abahakana ni naho n'abareya bose bashaka gukomeza kubaka iyo ngengabitekerezo niho nanone bongera gukaza umurego kuko akenshi niba ibyo bikorwa bibakora bubaka ingengabitekerezo bikorwa n'abantu b'abahanga nanone birasaba yuko abahanga bacu muri iki gihugu nabo bagira uruhare rukomeye ahangaha tukadukangurira za kaminuza ziri mu Rwanda dore ko zabaye na nyinshi cyane buri kaminuza nigire programu nigire un projet de recherche muri urwo rwego nibagarukire mu bikorwa nk'ibyo abandi bakora ahandi hatari kaminuza mu gihe cyo kwibuka kaminuza nayo igaragaze ikintu cy'ubudasa
insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twibuke genocide yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo yayo mu kigano umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr. Bizimana Jean Damascene aherutse kugira n'itangazamakuru yagaragaje ko ikibazo cy'ingengabitekerezo ya genocide kigihari ndetse cyanafashe n'indi sura ngo kuko hari n'abantu bo hanze y'u Rwanda bakomeje kurangwa n'ibikorwa byo guhangana no gupfobya genocide ariko muri rusange yagiye igabanuka. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG yavuze ko uko imyaka ishira iyo ngengabitekerezo igenda igabanuka. Yavuze ko mu bushakashatsi bazashyira agaragara mu minsi iri imbere ko bushakashatsi bwagaragaje ko kuva muri 1995 kugeza muri 2015 ingengabitekerezo ya genocide yagabanutseho 80%. Umuryango wibuka wo ukavuga ko utabasha gupima ko ingengabitekerezo ya genocide ingana. Perezida wibuka Dusingize Mungu Jean Pierre yabwiye itangazamakuru ko hari abagira ingengabitekerezo ariko bakayigaragaza mu buryo bwihishe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuvuga ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie, uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije ku mbere ngeze.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe. Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abarundi bariko bakigwa n'ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR mu gihugu cy'u Rwanda harimwo abaza barahohotewe cyane kandi barasinzikaye hari n'abatabasha gushika aho bandikira impunzi kubera ikubagurwa bakorewe nk'uko uyoboye impunzi ziba mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda yabimenyesheje Ijwi rya Amerika. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Bamwe mu twashoboye kwibonera n'amaso baracumbagira arumwe bakomerekejwe usanga ku mubiri bafise ibisebe umengo barahiye abandi baba bagifite amasasu akiri mu mibiri yabo hari n'ababa baraciwe amaguru. Wiri nkuru nziza arongoye impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu gihugu cy'u Rwanda atubwira abo bakira uko baba bameze.
Hari imigwi tubona bamwe bahohotewe bamwe tugasubona babaciye ibihimba by'umubiri abandi nabo ugasanga bafashwe ku nguvu abandi nabo ugasanga bamwe bakubise nk'inyundo abandi bafise ubumuga butandukanye abo bose uri kurayaga nabo baratubwira yuko ayo abajejwe umutekano babafashe. Turabona n'abandi tuherutse kubona twakira mutashoye kubona barenga kukusanga bamwe bari ku musego
nk'uko urongoye impunzi abandanya bimenyesha hari abarundi batarashobora no kuronka uko bavugwa kubera ihohoterwa bakorewe rirengeje abagore baza barafashwe ku nguvu abagabo hari aba bacumiswe ibiti mu bihimba by'umubiri n'ibindi
ugasanga bamwe baba bafashe ibiti babacisha mu matwi ngo ntibumva hari n'abandi usanga babahohoteye mu bundi buryo ugasanga bafashe ibintu bitandukanye bikata uruhu bakabikoresha mu bihimba by'irondoka ugasanga baranonekaye bigasaba yuko abo bantu baronka kuvuga byihuta kuko murabona benshi iyo baje ngaha bamwe bavuga bati egome twari dushaka ibipapuro by'impunzi ariko imbere ya byose twari dushaka yuko tuvugwa kandi ugasanga hariho n'abana bita ngore mu gifaransa bavuga ngo les enfants non accompagnés usanga ababyeyi babo barishwe ugasanga nubwo uri kuramubaza ntashobaye kugira ica kwishura ukabona ariko namose zafise
uyu musore afise urusasu mu kuguru agenda cumbagira avuga ko yaramaze igihe kinini atava mu nzu kubera yarondego kandi yari yarabuze uko ava mu Burundi ngo ahunge
yego mekunda sabarandashe kuguru kwibubamfu haruguru y'igitsinsiri gatoyi nari ntashe vuye mu gisagara nk'abandi nkuko byamye Miss Yimiri niko ndiko ndaza ndamanuka jemba hano muri kanira ya mbere hepo hano bita kuri kazi niko guhura na police nza numva ngo he bamwe badutera amagrenade mpindukiye arampagarika mpagaze ntiyampaye umwanya kuko abo twari kumwe baciye biruka acarandasa acandasa muguru kwibubamfu yo nabonye ibintu byarenze igipima aho nari maze nkindwe zibiri nasohoka hondi kumurango sinasohoka kwagora butangwe kwira nkasohoka naho nyene bwo kubera yuko gisirikare n'acho kica kiza mu ijoro cyaragora gutoka ngo bidagembye waho rubona ahantu warutembera hagandagaje ama police y'igisirikare bari ko barapatrouya hijya nino nta muntu yoguma yafise ukuntu aza
aho se bahotegwa bahogwa ko badashigikiye canke biyamirije ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza gatari n'amabobori asaba abategetsi b'Ubujumbura kudatwarira umugumwe gusa ahubwo nyabuna batwarira abarundi bose abashigikiye ubutegetsi n'abatabushigikiye abakenyezi nabo ngo nibakore akazi kabo ko guhanura nk'uko umurundi kazi yamyabikora
n'ubu ndasubiye gutera kama abakenyezi biyita imboneza bo mu Burundi abakenyezi bari mu nzego zitwara igihugu eka abo bose bafite ico bajejwe mu gihugu barabe yuko ikicuka kiriho mu gihugu kidashobora guhera nabo nyene batageze ico baterera bikubita gashi baze baratanga impanuro kuko umukenyezi aho yamye ahari hose yamye aja hagati y'abantu bariko barashamirana yamye yamama avuga ati bangwe umukenyezi yamye avuga ati nyabona twese turabana ba mugabo twese turabana b'igihugu ni nka kujya mu muryango ufise abana bavukana udashobora kuvuga ngo ntonesheje naka ngo ubundi ndamwanse ndamufashe ko nigombe
ikigali tabita mu kamusoni ijwi rya Amerika
Radio Isi y'Amerika Washington DC kubera imfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika umwana wese yiga mu mashuri mato mu Rwanda giye kuza ariga afise igitabo ciwe ibintu bizofasha mu guteza imbere gusoma ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Ibitabo vy'abigisha n'abanyeshuri bo mu mashuri mato mato bigera kuri miliyoni 2 n'igice niyo mfashanyo y'igucara leta zunze za Amerika cashikirije leta y'u Rwanda ibyo bitabo bikaba byatanzwe icese n'userukira ico gihugu mu Rwanda aho yabishikirije umuyobozi mukuru muri ministeri y'uburezi yari yaserukiye umushikiranganji atashoboye kuhashika imbere y'abashiserukira amashuri mato mato yose yo mu Rwanda bari bahuriye ku ishuri rito ya Gikimihurura bita Ecole Primaire d'Application ambasaderi Erika Bakelagers aserukiye Amerika mu Rwanda akaba yamenyesheje ko iyo mfashanyo iri mu ntumbero yo guteza imbere umuco wo gusoma mu Rwanda ico gihugu camaze gushira imbere
Well this is a ongoing part of our partnership between the Ministry of Education the REB and USAID to help improve
Iki ni kimwe mu bice bizarangwa ubufatanye bwacu hagati ya Minisiteri y'Uburezi RDB ndetse na USAID mu kugabanya ubujiji no guteza imbere umuco wo gusoma mu Rwanda dore ko ari bimwe mu by'ingenzi guverinoma y'u Rwanda ishyize imbere nk'uko natwe muri gahunda y'uburezi ari byo bituraje ishinga kumenya gusoma ndetse no kubikunda n'urufunguzo rw'andi masomo yose utabizi kumenya ibindi biragora rero kubigisha mu buryo bwiza gusoma no kugira umuco wo gusoma ukoresheje imfashanyigisho z'amashusho byafasha abanyeshuri cyane kubikora mu ndimi ebyiri icyongereza n'ikinyarwanda byaba akarusho ku banyeshuri bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri abanza byabafasha kumenya gusoma neza muri izo ndimi kandi bikabongerera ubushake bwo gusoma
be able to read in their own mother tongue and that's then the foundation for everything else that they learned.
Iyo mfashanyo ikaba yanezereje cyane wari yaserukiye Ministeri y'Uburezi Dr. Marie Christine Gasinzigwa umuyobozi mukuru muri iyo ministeri ajejwe ubumenyi ikoranabuhanga n'ubushakashatsi amenyesha ko atagira amajambo yo bivugamwo kubona umwana wese agiye kuronka igitabo.
Kubona buri mwana agiye kugira igitabo cye atangira yisomera. Nuko nabwiraga uyu muntu agushobora gusoma. Ushobora kwicara ngo zikushira kukiranga ugasomirwa iburaya hirya no hino nko kubuhamo amababa agashobora kuguruka bakajya kwigira hirya nko kuvuga bayomberaga zo kujya kurisha ubundi bwatsi batakabonye bazamenya udukuru biri hirya no hino mu kwisi isa no mu kigugu gusa kandi bazashobora no gusangiza abandi ibyiza by'iwabo kuba biri mu Kinyarwanda ni inkunga iteye ubwoba ni ukubashoboza kureba ejo hazaza kubera bazafite umuco bazabishye n'undi bumenyi bazishakira no hijyana hino ku bwabo atari ko bazajya bikiruhandu rw'umwarimu. Inkunga ikomeye rero ministeri bishimira cyane leta y'Amerika ko yabidushoboje ikije muri USAID.
Abanyacubahiro baheje gutanga ibyo bitabo ku mugaragaro baciye baja mu mwaka wa mbere kuri iryo shuri nyene aho umwarimu yari ko arigisha yifashisha mwene ibyo bitabo biriko birakwiragizwa mu gihugu cyose kugira bibonere ingene bikogwa. Kayiganwa Clementine umwarimu wo muri iryo shuri akaba yamenyesheje ijwi rya Amerika ko kwigisha ukoresheje amashusho umwana wese afise igitabo ciwe bizofasha byinshi abana.
Amashusho ni ikintu gikomeye kuko iyo umuntu agira ibyumviro byinshi yukoresheje icyumviro cy'amaso gakoresha icyumviro cy'amatwi wabyangombwa ukanakorakora wiga birenze uko wakwiga na shusho rihari.
Mwamenya ko iyo mfashanyo ya Leta Zunze za Amerika ingana na miliyari 3 na miliyoni jana mu mafaranga y'u Rwanda. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Imbere ko dutera dusozera ibiganiro byacu tubumvishe aka karirimbo Work From Home karirimbwe na Fifth Harmony.
I worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need. But you gotta go to work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, cause baby.
Ako karakaririmbo ka Working From Home kumugwi Fifth Harmony tukaba tugiye gusozera ibiganiro byacu mu kanya gato kuri Radio Ijwi rya Amerika. Imbere ko dusezerana incamake y'amakuru twari twabashikirije, ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rimenyesha ko kwagirwa n'ivyaha kw'abahoze ari abasirikare bakuru mu Rwanda mu rubanza rurimwe amahinyu ari akarorero kikoreshwa nabi by'ubutungane mu mugambi wo kugeramira ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2016, sentare nkuru y'igisirikare i Kanombe yaciriye Colonel Tom Byabagamba na General Frank Rusagara yafashe akaruhuko ko muzabukuru imyaka 21 n'imyaka 20 mu munyororo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahayagije intambwe zikomeye ibihugu byo ku isi byashitswe ko ku mutekano ku bijyanye n'ibigwanishuro h'inyanganda n'ubuhinga bwa nuclear. Aho hari mu nama ku vyerekeye ibigwanishuro h'inyanganda n'ubuhinga bwa nuclear iza kurangiza ibikorwa byayo i Washington DC uno munsi kuwa gatanu. Abantu bagera ku 108 mu gihugu cya Guinea barakingiwe Ebola mu ndwi iheze. Muri bo harimo abantu 182 babonwa ko bashobora kwandura iyo ndwara kurusha abandi kubera bashobora kuba begeye abantu banduye iyo ndwara. Shuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha. Aha niho bigarukiye. Mwari kumwe na Ange Fidel Niyonga kuri mikro washize hamwe ibi biganiro n'ifatu ari maskarara. Tubifurije umugoroba mwiza mwese. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.